Il est Newsweek d'Amérique. Izwi da America libandanya kwashikiza ibiganiro byaje mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC muri weneza nshuti mu dutero za matwi muri kumwe na Fidel niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha kuri uyu wa gatanu habaye intambwe ya gatandatu y'ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa n'amakinga mu Rwanda Tour du Rwanda
abanyarwanda barimo gukina neza kandi ngira ngo nacyo narintegereje kurusha ibindi kubona ko abanyarwanda bitwara neza kubona ko nivo yabo itari kure cyane yaba ngaba abaprofesiyoneli nicyo cyangombwa ndimo kureba ahasigaye ibindi ni ukuzagerageza tukabyubaka bakagera kuri iyo nivo y'abaprofesiyoneli.
Uwo ni Aimable Bayingana ayoboye ishyirahamwe ry'amakinga ry'amahiganwa y'amakinga mu Rwanda ashimo kugenda abanyarwanda bariko babyifatamwo mu higanwa mpuzamakungu ryo gusiganwa n'amakinga Tour du Rwanda ariko ribera mu Rwanda muri iki gihe. Turavuga no kuvyerekeye Burundi bifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira abanyagihugu. Tubafitiye ni ikiganiro hikira hamwe ni ivyereke ni ikiganiro kijanye no mwigeme wikimazi ukugene yoba ateye. Amakuru rero yo mu karere k'ibiyaga binini tubahera mu Burundi, Burundi bwifanikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira abanyagihugu. Abajeje ico gisata mu bushikiranganje bw'umutekano baciye batanguza umwaka wahariwe kugwanya ibiza bishyikira abana. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Mu guhimbaza uyu munsi wahariwe kugwanya ibiza ku isi, ubushikiranganje bw'umutekano buserukiwe n'abarongoye ico gisata batunganije inama y'abegwa n'ibibazo by'abana kugira barabire hamwe inye n'abana bokingirwa bikomeye. Mwishyirahamwe Sojepa ya Burundi ryitaye ineza y'ugwaruka n'amahoro ku bana bemeza ko abana bahura n'ibibazo bitari bike. David Ninganza riserukira imbere y'amategeko avuga ibijanye n'abana batazwi n'amategeko eka n'abagifise base batazwi.
Kuki twamwe dufise abana benshi batanditswe? Icyo ni igikorwa duhora dukora natwe. Kubera ubwa mbere hoho, extrait de naissance c'est payant, igurwa amafaranga. None Leta y'u Burundi yikokore kugira umwana avuge ku buntu, ariko umwana amwaka amafaranga. Hanyuma ikindi nacyo ni ikintu cya perekoni mu gihugu ngo gira so gira izina gira yuva niyuja. Iyo niyo ndamukanyo y'u Burundi. Biragoye nyine dufise autant d'enfants à registre super inconnu. C'est une grande catégorie des enfants non protégés, père inconnu, numumama adatorana umumama vulnerable.
Kuri ico kibazo umukuru w'igisagara ca Bujumbura yemeza ko kwandikisha umwana atamafaranga asabwa n'abajeje intwaro. Fredy Mbonima akanamenyesha ko mu itegeko nshikiranganje rishasha ribuza abajeje intwaro kwandika umwana ko atagira se.
Itegeko nshikiranganje twaronse nuko ata mwana cyandikwa perekoni. Baravuze bati mugire enquete aho umukobwa aba yabyariye habe des investigations na les autorités locales gushika aho bamenya uwo mwana se yamubyaye ko ntaramubyaye ubwite. Numva rero ko ngure hari icyo tugora nk'ibyo bijyanye na matest ADN mugabo ubu inscription dufise na mukobwa aza kwandikisha
kindi kibazo cagarutse kenshi n'ikijanye n'amasanganya y'abana kogwa n'abagendesha ivyuma mu mabarabara. Baba bana eka na bamwe mu baba bafasha kujabuka amabarabara bemeza ko hari abategetsi batemera guhagarara kugira abana bavuye ku ishuri bajabuke.
Abamakinga n'abamakipipi ndafise akantu nari mfise mu ntiwe ndabakunta be naha mu mutungu bagahindukira bagashaka kumwe bagaca bacurutura. Hariho nari miduga abategetsi bamwe bamwe mpagarika ngo umuntu waduhagarika atanu mwambara afise bagaca kubagenda. Nahagaritse umuntu w'umutegetsi yaranze guhagarara ukuguru k'umwana yagira kugonga.
Antoine Nemakarongo y'urwego rw'igihugu rushejwe gukinga ibiza no gutabara mu bihe by'isibe avuga ko igipolisi kishejwe gukinga ibiza kitoshobora cyonyine kuba hose, agasaba abantu bose guterera kugira amagara y'abana yubahirizwe. Nemako akavuga ko abatwara imiduga bari bakwiye kumenya ko kubahiriza abari ku maguru ari itegeko.
Bidoze bati hariho n'abategetsi muri mwebwe dutari ukubaho ngo tujabuke batatwemere ko tugire cyane cyane umuntu atwara imodoka kandi biranze amategeko y'ibarabara yuko umuntu ari ku maguru afise uburenganzira gusumbya umuntu wese ari mu cyuma. aha muntu wese yumve yuko umwana ari kajabuka tumukingire mugabo na aba bantu bari kumaguru kandi tumenyere kujabukira atariho hose tubahirize natwe ibarabara
umunsi muza makungu hari yo kugwanya ibiza wahimbaje kucivugo gukingira abana bacu ni igikorwa ca twese ubushikiranganje bw'umutekano bukaba bwatangoje umwaka wahariwe gukingira abana uzorangira kugenekerezo rya mbere kwezi kwa gatatu muri 2020 umunsi muza makungu wahariwe kugwanya ibiza watanguye guhimbazwa ku isi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo irindwi na kabiri mu gihe uyu munsi watanguye guhimbazwa mu Burundi mu mwaka wa 2009 i Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
urakoze remo kuri iyo nkuru naho mu Rwanda kuri wa gatanu habaye intambwe ya gatandatu ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ry'amakinga mu gihugu Tour du Rwanda umunyapolonye Peri Zemislav Kasper Kiewicz akaba aserukira ekipe ya Delco Marseille Provence yo mu France niwe yabaye wa mbere Merawi Kudus umunya Eritrea aserukira Astana yo muri Kazakhstan aracambaye umupira w'umuhondo yellow jersey bagenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ariko akurikirana iryo higanwa ari mu Rwanda araduha ibindi kuri iyi nkuru
Isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu ry'uyu mwaka wa 2019 rigeze mu mahina kuri wa gatanu hari hagezweho intera ya gatandatu yarishaga n'ibirometero 121 abasiganwa baturutse i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru basoreza i Nyamata mu Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba wahiriwe n'urwo rugendo kurusha abandi akagera ku murongo usoza ari uwa mbere ni umunyapolonye Psemislav Kasperkiewicz ukinira ikipe ya Delco Marseille Provence mu Faransa yakoresheje amasaha abiri iminota 49 n'amasegonda 57 yaje akurikiwe n'umunyaespanye Pablo Torres Muino wo muri Inter Pro Cycling Academy mu Buyapani hagati yabo harimo ikinyuranyo cy'amasegonda 3 wa gatatu yabaye Youssef Regigio mu ikipe y'igihugu ya Algeria abanyarwanda bashoboye kubona imyanya myiza ni Samuel Mugisha ukinira The Dimension Data for Quebec muri Afrika y'Epfo wabaye wa 7 na Valence Ndayisenga w'ikipe y'igihugu Team Rwanda warangije ari wa 8 mu gihe hasigaye intera ebyiri zonyine kugira ngo irisiganwa rirangire abenshi mu barimo kurikurikirana basanga kuba umukinnyi w'umunyarwanda yakwegukana nibura etape byaba ari nk'inzozi
Kumbizu kuri ibihembo byarahindutse ubungu byikubye nka gatatu ubwo etape igihembo cya etape utsinze etape ni amadorari 1,400,000 hafi miliyoni n'ibihumbi 300 by'amanyarwanda ntabwo washaka kukwemera ko wapfa kugenda uko ariko kose ngo uyitsinde biragoye rero ariko wenda navuga ngo abanyarwanda mu kugerageza za eshape hari igihe bazazigerageza kuko abakinnyi barimo hano kujya kuvuga ngo mwamurebe umuntu wapfa kubatsinda ntabwo byoroshye ariko strategi z'abanyarwanda kumenya umuhanda akaba yajya muri eshape hari igihe perte yarangara wenda umunyarwanda akazatwara etape ariko kuvuga wenda ngo mwawugirana nayo n'abantu bagabo harimo abagabo benshi bakomeye ntabwo byoroshye
umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Aimable Bayingana ashimangira ko icy'ingenzi ari uko abanyarwanda barimo gukina neza ibindi ngo ni ukurushaho kubaka umusingi w'ahazaza
ibyo kubona etape ntabwo nabivuga kubera yuko n'abandi barazishaka icyo navuga ni uko abanyarwanda barimo gukina neza kandi ngira ngo nacyo nari ntegereje kurusha ibindi kubona ko abanyarwanda bitwara neza kubona ko nivo yabo itari kure cyane y'aba ngaba b'abaprofesiyoneli nicyo cyangombwa ndimo kureba ahasigaye ibindi ni ukuzagerageza tukabyubaka bakagera kuri iyo nivo y'abaprofesiyoneli niyo mpamvu rero twazamuye n'icyiciro cya Tour du Rwanda
kugeza ubu ku rutonde rusange classement general umunya Eritrea Merawi Kudus wo mu ikipe ya Astana muri Kazakistani niwe ukiri ku mwanya wa mbere n'ikinyuranyo cy'amasegonda 17 hagati ye n'umukurikiye ariwe Rein Taramae umunya Estonia ukinira Direct Energie mu Faransa wa gatatu ni Mateo Badilati wo muri Cycling Academy yo muri Israel Didier Munyaneza wo muri Benediction y'i Rubavu na Valence Ndayisenga w'ikipe y'igihugu nibo banyarwanda bonyine bagaragara mu bakinnyi 10 ba mbere umwe ni uwa 8 undi akaba uwa 9 kuri wa gatandatu harakinwa intera ya 7 ari nayo ibanziriza ya nyuma abasiganwa barahaguruka i Nyamata i 5 berekeze mu mujyi wa Kigali bazenguruke mu bice binyuranye biwugize mbere yuko basoreza imbere y'inyubako y'abashoramari izwi nka Mike urwo rugendo rureshya n'ibirometero 84 umukinnyi wa mbere ategerejwe kugera ku murongo usoza i 7 yari Claude Munyandinda i Nyamata
Kira
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
birakenewe ko mu mashuri abana bigishwa ibijanye n'irondoka hamwe no kwikingira umugera wa sida abanyeshuri bonyine ubwabo sho kimwe n'abarezi babo baravuga ko bafise icyo bifasha bifise icyo bifasha na cyane cyane ko abana baheza bakamenya ukugene baca bigenza mu mibereho yabo ya misi yose mugenzi wacu Francine ndiho kubgayo aratubwira ibindi kuri inkuru.
Mu mashure harabaho inyigisho zijanye n'ingeno rwaruka rukwiye kwigenza mu bihe vya minsi yose. Muri zo harajamwe ibijanye no kwikingira umugera wa sida. Bamwe mu banyeshure twayaze bo mu mashure yisumbuye baratuganirira kamaro k'inyigisho nk'izo. Ahanini bari guko umugera wa sida ufata n'ingeno bo kwikingira.
Kenshi baravyigisha mu mashure yisumbuye ngowe muri fondamentale baravyigisha guhera homo indwi parigisha ingwara zifatira mu himba vyirondoka zandukira kenshi zidakira kenshi batwigisha sida ingene ifata bakatwigisha ingene twoyikingira ubuye benshi ntibagitinya kuyivuga umuntu amaze kumenya ko ayigwaye baramwigisha ingene yofata imiti bakamwigisha no kubana n'abandi mu kwikingira no kwirinda kuyanduza abandi akaja no kumiti umaze kumenya yuko ari ho umwana mwamwigana kwari mugera uca muja muramwegera mukamwereka yuko ari umwana nk'abandi kubera bamaze kuvyiga abana baca bakora bazi ico bari ntibasuye gutinya no kuja kwa muganga kuyipimisha kugira bamenye amagara yabo uko yabameze.
Uyu wundi nawe ati hari gihe usanga hari abanyeshuri bafite ico bazi kubijanye n'uwo mugera wa sida gusumba abandi kubera inyigisho bagiye bararonka muri ico gihe biba vyiza bazisangije abo bigana.
Abanyeshure bamwe bamwe usanga bafise ubumenyi butandukanye bamwe ugasanga baragiriwe amahirwe yo kuja mu maformation mu munyigisho zijanye n'iyo ngwara y'umugera wa sida ugasanga barabifitemwe ubumenyi abandi ugasanga barakerebutse bakunda kumviriza canke gusoma ibinyamakuru ahana hariya rero hakaba n'abandi atakintu kinini babizi ko birakeneye uko abanyeshure ubwabo bicaye hamwe bashobora kuganira kuri ibyo bijanye n'uwo mugera wa sida bakavuga uko isanzwe yandura bagaterana ibyiyumviro kugira ngo ibyo badatahuye bagashobora kubaza ababakurira nka cyane cyane abigisha basanzwe babigisha bacanke abavyeyi babo aba bakuru babo abo bashobora kubahuka kugira ngo bashobore kumenya ibijanye n'iyo ngwara y'umugera wa sida kuko utabimenye ubandanye utamenya nyene ni hahandi usanga abo banyeshure bagiye no kwishora mu mibonano mpuzabitsina.
Umurezi yaganiriye ijwi rya Amerika aremera ko abana bigishwa mu mashure ibijanye n'ingene bo kwigenza mu myaka yabo y'ubuyabaga ariko ngo bifise uko bikogwa kugira bigira kamaro.
Ni ibintu na leta yashize mu ntonde z'ivyigishwa mu mashure rero birakogwa mugabo ntibifa uko gukora ariko kose kubera yuko ni ibintu utegereza kwanza ukitondera hariho abavyigisha mugabo akavyigisha nabi ariko mu bisanzwe ni ibintu witondera ukaraba abanyeshuri ufise ukaraba imyaka barimwo ukaraba ibyo utegereza kubabwira n'ibyo utegereza gusigaza kuko ahanini abayabaga ubabwira ibintu baba batanguye kubona mu buzima bwabo kurabona ubuzima bwo mu gisagara abana urasanga bazi ibintu utazi iyo babikuye rero birakenerwa yuko umwigisha aza kwigisha ibintu abona bijanye n'imyaka yabo kuko hejuru y'imyaka yabo ndetse gusanga batariko banabitahura ahubwo usanga ariko baja kurondera kumenya ibyo wabigishije.
Ikindi umwigisha avuga nuko basanze by'ukuri abanyeshuri bitaho bene ibyo vyigwa gusumba ibindi eka niyo babajijwe barishura nk'abatahuye.
Uriko uravyigisha ahanini abana baragukurikira gusumba uko bagukurikira mu bindi vyigwa aho ni ucubona yuko ivyo kurabigisha bijanye nabo mijanye n'imyaka yabo hama baranabazwa kujya basanzwe babazwa mu bindi vyigwa ukaraba yuko ico cigo bacitayeho ivyo kurabiga bagira ico basigaranye mugabo hoho ntubaza kujya ubusanzwe ubaza mu bindi byigwa hoho ubaza ibintu uba uba wibaza yuko waba basigaranye utarinze uraja mu bijye twita amanote uwa wabahaye.
Ni byiza ko abigisha bitondera ibyigwa nk'ibyo bagaho umwanya ukwiye abanyeshuri kugira batahure gutyo bigafasha abana gukurikira izo nyigisho bisanzuye bagashobora no kubaza icyo badatahura atagutinya. Francine ndio kubwaye Bujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Umwigeme w'ikimazi yobateye ate nivyo mugenzi wacu ari yanitanga ishaka yaganiye na Ntezimana Ani Nadege yayoboye Nadege yayoboye ihinguriro ry'abigeme bahawe inyigisho ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa kabiri Bujumbura mu Burundi zo kwiteza imbere. Hari mu kivugo umwigeme w'ikimazi mu kibano cishirahamwe ryabo ry'abagenzi b'amahoro no kwinonora imitsi atangura avuga ishirahamwe ryabo iryo ari ryo n'ibisabwa kugira umwigeme akinjiremwo afashwe gutangura imigambi yiwe yo kwiteza imbere.
Ishirahamwe ryacu ishirahamwe rihurikiyemo ugwaruka turi hagati y'imyaka 18 na 38 turakora imyimenyerezo yo kwinonora imitsi, ariko haruhande y'ibyo turakora n'ibindi bikorwa biduteza imbere mu kibano. Ego
ni byiza cyane. None musaba iki kugira ngo ababigeme binjire mu ishirahamwe ryanyu muri rusange kugira ngo umwigeme abumva ashobore kwinjira mu mugambi wanyu muri ishirahamwe kugira nabo nyene yige kwiteza imbere musaba iki?
Icyo dusaba nuko cyambere nuko bari umuntu ari ku ishuri yiga cyangwa yahejeje amashuri hanyuma mukandikirike umukuru w'ishirahamwe hanyuma nawe akarizana muri assemblée générale ikaryemeza cyangwa ikarihakana. Ugaho iyo yaciye ishure ketagiwe ntirishobora kwanka aba hariho ngira izindi mvo zikomakomeye zotuma ataba mu ishirahamwe.
None muri buri nk'abangahe muri iki gihe abari mu ishirahamwe ryanyu?
Turi hagati y'350 n'360 twese hamwe abasore n'abigeme n'abamaze kubaka igihe.
Sibake na gato sibake. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika twatangiye kubabaza ku mbuga ngurukana bumenyi icyo ari cyo umwigeme w'ikimazi, kuko kumbure mwebwe muramaze gushikira icyo ari cyo uwo mwigeme w'ikimazi cyane cyane mu kibano, mu musigura gute mwebwe iyo muriko murasigurira bipfuza kuja mu ishyirahamwe ryanyu?
Kuri twebwe uko twabisanze twasanze n'umwigeme ashobora canke agerageza kuzana inyishu kibano kiba gifise muri make abica ategereza gukora mu mwanya wo.
None zimwe mu nzitizi mubona abigeme mu Burundi cyangwa kumbere no mu Rwanda mu karere abigeme muri iki gihe, zimwe mu ntambanyi cyangwa inzitizi bahura nazo mu buzima cyane muri iki gihe ni nk'izi?
Bya mbere harimo kutiha agaciro, kutamenya valeur Imana yabahaye. Ubwa kabiri kandi ikibano kiracyatuzibiye kiratubera intambamyi, kuko urashobora gusanga n'umubyeyi yakubyaye yakwibarutse abo muhereranye mubanye hafi haribo kugeza no munsi ibintu bakumvisha neza yuko wewe utoshobora kandi ubiravye ubigerageje usanga ubishoboye kubikora kandi ukazana ihinduka ridasanzwe aho uherereye canke mu gihugu. Yego,
kenshi babishivuga kubera ubu umwigeme canke bimwe nko mu byo babavyeyi bavuga canke abantu mu kibano bikumira mwigeme nk'ibi akarorero.
Ikarorero bashobora gusanga ego umubyeyi yaremeye umwana kwaja ku ishuri aho simvuze babandi usanga umwana w'umwigeme, kuko hariho abatarabona neza akamaro k'umwana w'umwigeme yagiye ku ishuri. Ego ugasanga hariho umubyeyi yarungutse umwana we ku ishuri ugasanga ashaka yuko nimba avuye ku ishuri ni muhira n'ahandi hantu agomba kuja. Ibyo ntibikwiye kumwigeme ego kumubwira amadevoir yiwe icyo ategereza gukora akicara akabikora, hanyuma haruhande y'ibyo akarondera utundi tuntu hirya no hino dushobora kumuteza imbere, akarondera amakuru akagenda habandi bariko barakora nimba ari amakampuni kanaka ama entreprise kanaka cyangwa mu mashirahamwe. Hari ababyeyi batemera ko abana bajya mu mashirahamwe, abana babigenga bajya mu mashirahamwe kandi bari mu mashirahamwe barungurana ibyiyumvira n'abandi bantu muri icyo giburamo kumire bidasanzwe, kuko hari icyo atazomenya mu ishuri gusa ntibihagije, ariko birakwiye ko aronka abandi bantu batigena mu ishuri kumbere nabo baciye ku yandi mashuri bumvirize icyo bavuga, bumvirize icyo yumve, nabo icyo biyumvira kuri icyo ku mu kubaho kwa misi yose. Ugaca usanga biramubereye intambami kuva ku ishuri agaca aguma muhira mva azoguma muri bimwe byo ku ishuri gusa ibisigaye n'umubage ni wa wundi aca heza leta mpakazi nkeneye ko leta impakazi kandi yaja mu bandi agasatsi ku bandi.
Je ni kintu gihambaye cyane uvuze kuri ako karere rutanze ani kuko hari n'abandi twaganiriye mu minsi yahera bavuga yuko amashyirahamwe ari ikintu gihambaye kandi ko amwamwe abari amashyirahamwe asanzwe y'ukuvyina indirimbo z'umuco w'ikirundi ugasanga ari ku muvyeyi ntabitahuye, umuvyeyi yabonye ko ari ibintu byo gutumwanya, ariko muri aya mashyirahamwe nk'uko bivuze murahigira byinshi.
Yego. Amashyirahamwe turahigira byinshi ukuriga kubana n'abandi. Biga kubana n'abandi, iyo wundi ariko arayaga urashobora kwanariza ukamenya no kumva abandi bavuga, ukamenya n'ukungena abandi bahana ijambo. Kuko ibyo muhira ntibikwiye gusa, ntuzoguma muhira gusa, urakeneye gusohoka, urakeneye kuja hanze. Erega umwigeme yuriye indege nawe ntibiramubera. Aka n'akarorero yuriye indege ku bw'icyumviro c'iwiwe, kuko arashobora gufata icyumviro c'umwe agafata n'icy'uwundi abiteranije bikamubyarira nawe ikindi kintu gishasha azanye kidashobora gufata abandi. Niga nimba yagumye muhira adashoboye kuja mu bandi muri ayo mashyirahamwe yiteze imbere akorane n'abandi, yumve bashyiko ashobora kujya amasaha indwi y'ijoro ariko arakora ikintu gishobora kuzoteza imbere igihugu. Ni kwa kwisanga tuguma muri bya bindi duhakwa kwisanga muri ya mico ya kera ikira cyane aho mwigeme atemererwa no gusohoka ngo aje hanze, yaguma ari uwo mu rugo avuye kurima, kugusenya, kuvoma, agaca he ku mwana bikaba biraheje. Ariko no munsi arabashikiranganje babikora neza gusumba mbere nibwo n'abagabo
birumvika. Nibyo cyane birashoboka kandi biraboneka, barahari barahari. Ari murakoze cyane kuri izo nsiguro kandi turaza kuzigaruka ko n'izindi nyinshi, ariko nk'uko mubizi iki ni kiganiro gihijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika. Reka nabo nyine tubaka ryo imirongo ya telefone iruguruye duhere kuri Adolphe. Mahoro neza Adolphe.
Mahoro cyane.
Urahura komeye.
Yego ndivyo.
Duka ku ijambo.
None ibyo shira hamwe riraba nk'aba baciye ku ntebe y'ishuri cyanke n'aba bagize ingorane zo kubandanya amashuri yabashikira, mbakora iki kugira ngo bashikire n'abo batagira ibibazo byo kujya ku ishuri?
Yego turabafasha cyane. Muri uno mugambi wacu twatanguje twise tujane mwigeme, nisanze twawutanguje twarabanje ubwacu turiyubaka turaganira turabona igikwiye, hama bamwe muri twebwe turatangura turakora n'abandi bakiri ko baravyumvira bagomba kubijyana ku mugaragaro, abo turababona barahari mu ishyirahamwe ryacu. Niho twabonye yuko bidakwiye ko dukora twenyine, turavuga ati reka dusohoke hanze tubwire n'abandi. Igituma twakira umwigeme yaciye ku ntebe y'ishure ni kubera yuko biratworohera cyane gutahura ibyo twe tuba twifuza. Uyu rero niwe acagaruka akadufasha kujya gusanga ba bandi, ntitwavuze ko tutabafasha. Turabafasha, turabyumvira ko cyane rwose kuko turabakeneye. Uwo mwigeme uno munsi ataciye ku ntebe y'ishure ntikibuza yuko ejo zibaruka ikibondo, kandi icyo kibondo ni icy'igihugu kandi nawe nyine n'uw'igihugu. Umva nitujane mwigeme, nta n'umwe tugomba gusigaza inyuma. Uwize uwize turamukeneye, turamusanga ahandi tugakorera ku ngabire yiwe, tugakorera kuca kunda, tukamushigikira, tukamutera intege. Kuko ujya mwana wiwe tutamufashije, nawe nyine ubwo tutamufashije gutera imbere, nibyo azogaruka kutugora atosegaze cya kibano twifuza ko kiba cyiza cyane, bityo dusanga iterambere umurindi tugifuza ko ryashoboye kuza. Abo bigeme rero ntibakumiriwe mu ishyirahamwe ryacu, gusa icyo ntitubagira abamambire abanywanyi, ariko n'inshuti zacu, kuko turabasanga aho bari tukabashigikira tukabafasha, kandi uwo bahamagaye muri twebwe arashobora kubitaba.
Urakoze cyane. Reka twakire na Bunane. Bunane uraho?
Uraho neza.
Mahoro mahoro.
Yego kuri twese.
Duhere ku cyo wewe wiyumvira umwigeme w'ikimazi ameze ate?
Ubundi nubwo nta numwe neza cyane ariko wenda nturanye nabo njya mvumva nakukomereye mu majyepfo y'u Rwanda ni mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mukindo. Ni ukuvuga ngo umwigeme w'ikimazi ni wa mwigeme wiha agaciro mu byo akora byose. Murantunga ndavuga ikinyarwanda
nta kibazo ukomeza.
Noneho akaba ari wa mwigeme utabona mu bikorwa by'ubukozasoni, nanone akaba ari wa muntu uha agaciro buri kimwe cyose, yaba umuntu yaba n'ikindi kintu ariko kigomba agaciro. Uha indero abana beza, abana yabyaye nziza, muri rusange agendera mu mucyo uko bigomba, kandi aba bana nabo muri sosiyete akagerageza kubabanira neza ndetse n'umugabo wiwe mbari ko mbivuga.
Mbega none gabonane ibyo byo babitandukanye n'ibisabwa kuba umusore w'ikimaze cyangwa nawe nyine uko nyine
ntabwo bitandukanye.
Nico kimwe
ntabwo bitandukanye rwose. Ubundi buri kimwe cyose ku mpande zombi waba umukobwa cyangwa umuhungu icyo asabwa nawe uragisabwa, kimwe nuko icyagomba kukubahira nk'umugabo nawe ugomba kukimwubahira nk'umugore.
Urakoze cyane. Anini aba hari ico wifuza kongera kuvyo Bonane yavuze kuvyo umukenyezi umwigeme w'ikimazi icyari cyo, ariko kandi nifuza kugaruka kuri cyakindi twavuze cerekeye gukumirwa no kudashobora kurekurirwa gukora ibintu bimwe na biri yabishobora kugufasha mu buzima bwa misi yose nk'umwigeme. Hari ikibazo cerekeye kuyexprima niko tuvyita mu Gifaransa, ariko gushikiriza icyumviro no kushikiriza ikikuri ku mutima neza mu buryo bwumvikana. Twamaturarika abigeme abakenyezi guhamagara abashikiriza ibyumviro byabo, ariko ku munsi wa gatanu umunsi twabahaye umunsi w'ikiganiro cyabo usanga atanu umwe hamagaye, usanga atanu umwe menga sinzi ko ari kutavyitaho canke ari gutinya. Kuri wewe uko kubona badashikiriza ibyumviro byabo mu biganiro nk'ibi bibaranga ubuzima bwabo ni kubereke?
Ego jewe kuri kubwanje imva bigaruka ahandi bintu kuko hari ukuntu ushobora kubaho mu kibano kwera ukuntu ufashwe neza udahawe agaciro, hari ikintu wakoze bumenya kirasuzuguye, wowe wari wumva umenya n'icy'agaciro ugaca ubona barahagurutse utagisuzuguye nk'aho umenya ntacyo kimaze. Bica bituma ikintu cyose wiyumviriye gukora cyangwa ushatse gukora uguma ubona umenga n'ubundi kiraza gusuzugurika, ntacyo kiza gufasha sosiyete, ntacyo kiza gufasha cya kibano, ugaca wumva umenga wohora. Abo bigeme bigaruka ahandi, iyo ngorane nyamukuru irahari, ahubwo ikintu mbona njyewe kuko no mu byo twavuganye muri iyo conference n'ikintu mu conference yari yagumye agarukako na premier dauphine ndimo yaratubwiye yuko umwigeme cyangwa umukenyezi ubwa mbere ntibiyemere wenyine ubwawe wiha agaciro, wumve ko ari wowe nyine ushoboye nawe kugira icumi ari igihugu ushoboye kugira icyo ushoboye gukora aho uherereye kandi ibintu bikagenda neza. Nimwambira yuko igihe cyacu ni iki n'ukuri, birakwiye ko duhaguruka tutabarengeye abagabo kuko hari icyubahiro Imana yabahaye turakibubahira kujya nyine bimeze, mugabo kuvuga akari ku mutima ntibisigura ko tubarengeye, nibasaba ko tuva muri utwo tuntu twa kera tutamaze tugakora tutavuga kuko ni igihe cyacu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Imbere yuko dusezerana na dusubiye tubibutse inkuru ikomeye ku bakunzi b'umupira murantunga b'inkino ko kuri uyu wa gatanu mu Rwanda habaye intambwe ya gatandatu y'ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ry'amakinga mu Rwanda bita Tour du Rwanda. Umunyapolonye aserukira ekipe ya Delco Marseille Provence yo mu Bufaransa akaba ariwe yabaye uwa mbere. Merawi Kuduse w'umunya Eritrea serukira Astana yo muri Kazakhstan akaba acyambaye umupira w'umuhondo yellow jersey. Mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda akaba abandanya gukurikirana rero iryo higanwa mu Rwanda ririko riba muri iki gihe. amakuru rero twari tubafitiye kuri sahani yagaruke kuri Radio Ijwi rya Amerika. Adushimire engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma, afasi Gebeyehu yafashije kwegeranya ibi biganiro wabihagarariye ni Edi Gwema, kuri mikoro mari kumwe na Fideniyo ngapa. Wandanye mudukurikirana mu biganiro biri imbere.